Iri ni Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Ni kuwa kabiri tariki ya 24 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Ariko twebwe twihoreje icyo bita isiguro zatanzwe n'ushinzwe abantu wa Repubulika, ni uko mu myiyerekano bagize itabaye imyiyerekano, ahubwo yabaye imigumuko.
Kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo, amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro y'uko atakintu na kimwe bizohindura mu gukora kwa misi yose.
Abo ni Terence Ntahiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi, na Gordien Niyongye ko umunyamabanga mukuru wa Focode ikibazo cyo gufunga amashyirahamwe adaharanira inyungu mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Amakuru atangirwa nayo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Rakoze Thomas Kamirindi, ndaramukije n'abariko baradutega amatwi. Igihugu cya Mali jo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikigandaro cy'iminsi itatu cyo kugandarira abantu 19 bitavye Imana mu gitero cyagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru Bamako. Ibihugu bya Senegal, Mauritania na Guinea navyo nyine byahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi cha Mali mu kugandara. Inzego z'umutekano za Mali ziri mu ruhigi rwo kurondera abantu batatu bikekwa kuba baragize uruhara muri ico gitero. Mu gihugu cha Kenya naho Papa Francisco, umwungere wa Ekleziya Katolika ku isi yose, yitezwe mu rugendo muri Kenya ejo ku munsi wa gatatu. Akihagera ategekanya kuzocabonana na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu minsi itatu azomarayo. Azobonana n'abarongo ya madini atandukanye, agirishe inkuka y'imisa muri kaminuza y'i Nairobi. Azoganira kandi n'ugwaruka rwaho muri Kenya. Papa Francisco azova mu gihugu cya Kenya ku munsi wa gatanu aceja mu Buganda kuwa mbere w'indwi iza, naho azocaja muri Repubulika ya Centrafrique. Naho bamubwiye kenshi ko muri ico gihugu cya Centrafrique ashobora kuhagirira ingorane z'umutekano, Papa Francisco yaranse guhagarika urugendo muri ico gihugu. Mu gihugu cya Maroc, abategetsi b'igihugu cya Maroc bamenyesha ko igihugu cy'u Bubiligi cyabasavye kubafasha mu ruhigi barimwo rwo kurondera Salah Abdeslam, yagirizwa kuba ariwe ari ku isonga ry'abagavye cya gitero giheruka kuba i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Abdeslam bavuga ko yinjiye mu Bubiligi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero cy'iterabwoba i Paris, igitero cyabaye itariki 13 z'uku kwezi n'uyu mwaka w'2015. Umugwa mukuru Buruseli w'Ububirigi gushika n'ubu hasa n'uko ibikorwa byahagaze kuko igipolisi kikiri mu ruhigi rw'abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba. Amabarabara yaba mato canke makuru yaragaragara ejo ku munsi wa mbere ukwiyunguruza n'amatereni hamwe n'amamangazine biracugawe. Ejo ku munsi wa mbere Departement ya Leta hano muri Leta Zunze Amerika yaragabishije abanyamerika bafata ingendo bose aho bari ku isi kugaba, kuko abakora ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'indi mihari y'intagondwa boba bariko bategura kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'isi. Kuri uno munsi wa kabiri naho Perezida Hollande w'Ubufaransa yitezwe aha muri Leta Zunze Amerika, ahategekanya kubonana na Perezida Barack Obama mu ngoro yiwe ya White House. Ibiro vya Perezida wa Amerika bimenyesha ko abo bategetsi babiri bazoganira ivyerekeye gukorana kurushiriza mu runani ruyobowe na Amerika rumaze igihe rugira ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza by'umugwi wa Eta Islamiste mu bihugu vya Iraq na Siria mu kiringo kirenga umwaka wose. Ufaransa buri mu bafashanya na Leta Zunze za Amerika mu rugamba rwo kugwanya ibikorwa vy'iterabwoba. Amakuru avugwa ku Bufaransa nayo ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yamenye yemereye Ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa Etat Islamiste mu gihugu cha Syria. David Cameron yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'Ubwongereza muri iyi ndwi ko yo mwemerera kwifatanya n'Ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege kumuhari waba jihadiste. Murugendo yagize ipari kumugwa mukuru w'Ufaransa, ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yemereye president Hollande w'Ufaransa ko indege z'Ufaransa zishobora gukoresha kibuga c'indege abongereza bakoresha kiri muri Chypre mu kugaba ibitero by'indege. Kuvaho rero habereye ibitero by'iterabwoba by'umuhari wa Etat Islamiste i Paris, Ubufaransa bwaciye butangura ibitero vy'urutavana ko kuri uwo muhari wa Etat Islamiste.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Neho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta zunze ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano abantu bane b'abategetsi cyangwa bigeze kuba abategetsi bo mu Burundi barimo ministri w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni. Kuri iyi nkuru Fidel Niyongabo araduha ibindi bisobanuro.
Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yasohoye itegeko rifatira ibihano abantu bane bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara rubandanya mu Burundi. Iryo tegeko ritanga ububasha bwo kuzibira amatungo y'abakora canke bafasha mu bikorwa bigeramira amahoro n'umutekano mu Burundi, bageramira demokrasi canke batyoza agateka ka muntu mu Burundi. Iryo tegeko riziririza viza ku bantu amatungo yabo azoba yazibiwe. Abafata ibi bihano ni Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganje ajejwe umutekano mu Burundi, Godefroid Bizimana, icegera cy'umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi cy'igihugu, Godefroid Niyombare yahoze ari umutegetsi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu Burundi, na Cyril Ndayirukiye yahoze ari umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi. Mu gufata ivyo bihano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika vyafashe ingingo yo gufatira ibihano abarundi bose bageramira amahoro n'umutekano mu Burundi. Itangazo ryo mu biro vya President wa Amerika Maison Blanche rimenyesha ko ryaronse amakuru atari make yizigiwe y'ubwicanyi, ihagarikwa ry'abantu mu buryo budaciye mu mategeko, ifatwa bunyamaswa ry'abantu, ikandamizwa ifatiye ku mpamvu za politike rigigwa n'inteko zijeje umutekano, hamwe n'ubwicanyi n'ityozwa ry'agateka ka muntu bigigwa n'imikangara yitwaje ibigwanisho y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bita imbonerakure. Iryo tegeko rivuga ko amajambo ateye ubwoba aherutse gutangazwa n'abategetsi ba Leta yongereje ubwoba bwari busanzwe buri mu gihugu, ayo majambo akaba ashobora gutuma haba ubwicanyi kurushiriza. Iryo tangazo ryibukije ko bamwe mu batavuga rumwe na Leta ya President Pierre Nkurunziza bahisemwe gukoresha ingufu mu kugwanya Leta, bakora ubwicanyi n'ibitero vy'amagrenade n'igeragezwa rya kudeta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015. Amerika ivuga ko ivyo bikorwa navyo nyene bigira uruhara mu guhungabanya umutekano mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyamiriza ikoreshwa ry'ubwicanyi canke ubundi buryo budakurikije amategeko bwo gushika ku migambi ya politike canke gufata ubutegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera kama impande zose kwiyamiriza ubwicanyi, zimenyesha ko zizobandanya gutohoza no gufatira ingingo abategetsi ba Leta canke batavuga rumwe na Leta bahitamwe ubwicanyi bakongera bakageramira umugambi w'ugutorera inyishu uruhagarara rwa politike mu Burundi biciye mu mahoro.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye yaraye asohoye iteka rihagarika by'agateganyo ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu 10 kugera igihe akazi k'ubucamanza kazarangirira nk'uko abyandika muri iri teka. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabivuganyeho na Terence Ntahiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi wa Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi.
Amatohoza yakoze ku mashyirahamwe yerekanye yuko abamura ayo mashyirahamwe yagize uruhara mu guhungabanya umutekano byabaye kuri tariki 23 z'ukwezi kwa kane, naho kwari kwemeza ikiringo abategeje neza aho kwemeza ikiringo ahubwo kwabaye no konona ibintu by'igihugu, konona amabarabara n'ibindi byinshi kambere no kwica ku kajamo. Iyo ntumbero rero ushobora gusohoye bwa mbere hariho raporo yasohotse, mwese murabizi igihe kuri ibyo hanyuma itanga n'umuco mu nyuma ya sosiyete ihagarika konte.
Ayo mashirahamwe yoyo avuga ko yugawe kwera atashigikiye manda ya gatatu ivyo mivuga kwiye.
Ayo ni ko avuga ariko twebwe twihoreje ico bita isiguro zatanzwe n'ushize abantu barepublika nuko mu yerekano bagize itaye yerekano ahubwo yabaye migumuko mwese mbibuka yuko kugire ibirekano hariho amategeko bigenga kigeza kuri kibu ndee mu rusha bige birasaba abanyanza amategeko hari mu kubikora aho kubikora mu mutekano mwese murabizi no akaro ko umuntu aturiye yakabiga n'amapine amahayimbaguwe aha police yatewe amabuye kugeza aho bageza kwivuna kubera ko bariko bagomba kwicwa nibaza yuko ibirekano n'ubugumutse hamwe n'icyo yabitandukanye hari hisiguro zimo rero n'ibyo n'ibyakoze n'ibigumuka n'uko kwica abantu byo byatumye abatabaza yerekana yuko bari muri ibyo ekambe gacadashe bigaragara no kugira ibiga 13 kwezi kwa gatanu umwaka nyene aho mbere twagiye tubona uwo munsi twarukamye ni kabona na mabarabara bishye ko mburende hizo bari ko nagitendo ku mutekiti none kana yeye ko menga harimo bamwe muri amashira hamwe n'abatumbaga ku mutekiti bafite ijaho yeko kandi bari batiko
muri amashira hamwe yugariwe amakonti hari amashira hamwe yafasha cyane gose abanyagihugu atwovuga nka amashira hamwe inshira mu gari fise ibitaro eka ibitaro bivurizwamo abantu ba ntawo nikora ubutegetsi bwari huje ingaruka mbi zishora kuba kurabo banyagihu
kibaza yuko no kurabo amashami cyo yakoze ko kuravye ibintu byabaye mu gihugu kaba n'ibyakozwe iyo umuntu akoze icaha mu ishyamba yakoze nafise imere bitunganye kuko ibintu ngo bifatwe bizwe ibyo bashingiro hari isonzwe n'itegeko no mere imwe agakwiye gucunga rimwe ku 18 na mu kigihe cyo cyane cyo na kabiri bigenda ayo mashyira hamwe yebe cyahifungwa n'ibyo tohoza byabaye raporo cyahifungwa niyo ngiye kugira ngo ibintu bifatwe n'urubanza rwo guhuguruwe kuri ayo mashyira hamwe nabwira ko ari urubanza RMPG amajana 3 na 6 agakwego MA hanyuma yureje kandi n'ingene kugira ngo umutekano n'urutonde bigaruke hano mu gihugu cyacu mu gisagara cya Bujumbura n'ibyo rero byatumye bene ubushikiranganji dukorera bwasohoye nabyo tuye ubushikiranganji ihagarika byifata kibanza ibikorwa by'ayo mashyirahamwe.
Ubucamanza ntiburafata ingingo mu gihe cyose umuntu ataregwa n'ivyaha nk'uko mu bihugu biteye imbere babivuga abakiri umwere iyo ngingo ntiyo yaje imbere y'igihe
iyo ngingo ntiyaje imbere y'igihe kuko nk'uko ubibona byabonetse ko bamwe kuko babyivugira ku maradiyo hanze batigeze bahagarika guhamagara imigumuko no konona igihugu nicyo gituma rero ingingo nayo ari ifata kibanza kuko urubanza rutaracibwa umunsi rwashiwe umwera kwero niwe ifata kibanza izofutwa uhagaze n'icaha nawe afutwe burundu
aho ni ryari
urubanza sentene yahita gukora akazi kayo urubanza rugacibwa.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Frederic Nkundikije yavuganye kandi na Gordien niyunge ko umunyamabanga mukuru wa Fokode rimwe mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye.
Iyo nguru twayakiriye umwanya umwe umubabara umugabo ntazari utangaje kuko twari tubyiteze kuko twari twarumvise ukuntu umukuru w'igihugu mu ijambo yashikije mu minsi iheze yavuze yuko azosubizwa ukuntu amashyirahamwe akora ariko aravuga warumva yuko ashimika cyane ku mashyirahamwe yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu nyuma acahaza ibyo kuvuga yuko bahagaritse amakonti yacu bayahagarika atagwandiko na rumwe baduhaye n'umwanya niwo mugiye kubona ubwo rwandiko mu nyuma nawe acaboneka urwandiko ruvuga yuko umushikiranganzi urimo hagati mu gihugu ageje guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe ashika 10 yagize uruhara rudasanzwe ukwiyamiriza ikirimo cya gatatu.
Ubwo bushikiranganji bushya nayo niyumye ko buvuga ko buhagaritse amakonti yanyu eka buhagaritse n'ibikorwa byanyu kubera uruhara mwagize ngo rwibonekeza mu migumuko yabaye mu Burundi gihe cy'imyirekano aho havuga ko iki
twe nta migumuko twagize imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikirimo cya gatatu kandi twabishinga cyane itubidea n'ubunye urugamba kuko imisi ya gatatu twarubandanye nico gituma rero kubona bayahagaritse ndibiri mu buryo bw'uko ari kurondera ukundi bwo dukinege mu buryo bwose bwo twatinga ubu mu buryo bwose ariko nkamenyesha yuko ishyira hamwe mu kubaho ubwa mbere itangura umutima hanyuma rikabona kuja ku mapuro kubera rero batwandikiye yuko amashyira hamwe yacu atagisubira gukora yuko ayo mashyirahamwe afutswe kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro ivuga yuko atakintu na kimwe bizohindura mu gukora kwa misi yose ego ntituzoja gukora nk'uko twaba dukora tuzogira manama y'tuzogira iki
muri iki gihe iyo shiramwe ryanyu ryugawe ryahagaritswe ingingo mugiye gufata none nizihe
ingingo tugiye gufata na ingingo dushobora gufata kuko yaba ari ubutungane twari kwitwara mugabo nta butungane dufise ingingo rero tugiye gufata n'ukubandanya urugamba rwo kwiyamiza ingingo cya gatatu n'ingo twarutanguye kugira ngo turonke igihugu gifise amategeko hanyuma amategeko nyamara kuboneka dusubira gukore ku mugaragaro iyo riza akanya gato igihe ikigo cya gatatu kizoba amategeko yasubiye gukurikizwa tuzosubira tuje ku mugaragaro dukore nk'uko ukuri kwami kandi dukore tunagororokewe gusumba uko twahura
aho ni ryari
igihe Nkurunziza azoba yashoboye kwemera kuja mu biganiro akicana n'abo batavuga rumwe hanyuma akemera yuko ibyirwa shingiro n'amasezerano y'Arusha yaho Nyanzi asubira kuja mu ngiro igihugu byasubira ikaronka iteka igasubira kuba igihugu ikareka gutabagurika n'abose kutubaka
amashyirahamwe amwamwe ategamiye atagira inyungu za politiki aregwa ko yifatanije n'imigambwe mu bikorwa byayo aho muhavuga ko
kutubwira yuko twifatikanije n'imigambi mu bikorwa dukora nimba ari ukugira ngo twifatikanije n'imigambi kubera tugwanire agateka kacu tugwanire igihugu c'amategeko tugwanire ibyirwa shingiro tugwanire amasezerano y'Arusha tugwanire yuko bayakubandanya bica abana abakecuru n'abatamakazi ico kirego cy'uko dukora n'imigambi muri ibyo turacemanga kuko nta kintu na kimwe hageze kugwanira agateka umuntu wese ashobora kugufasha gushyira agateka kawe nta n'umwe mutoshobora gushyira hamwe kuko dufise ingorane imwe gusa dufise ingorane y'igihugu cy'amategeko igihugu tuba hagati y'akazi na muntu
aprodehash nayo iri mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo mu Burundi aho ari mu bitaro mu Bubiligi nyuma yo kuraswa ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa munani gushize president wa aprodehash Pierre Claver Mbonima kubera ko adashobora kuvuga neza kugeza ubu yatwoherereje ubutumwa kuri WhatsApp ati kudufungira ntibitubuza gukomeza gukorana n'abanyagihugu nk'uko bisanzwe ubuhanga bwateye imbere ku buryo tudakeneye no kugera hagati mu gihugu kandi bamenye ko amafaranga y'amashyirahamwe ari mu mabanki naho bayiba amaherezo bazayasubiza kuko natwe iyo tutayakoresheje tuyasubiza abayadufashisha ubwo rero ni ubutumwa bwa president wa Prodehash Pierre Claver Mbonima ku ifungwa ry'amashyirahamwe icumi yo mu Burundi ayo mashyirahamwe ni Forsk, Focode, Akat, Aprodehash, Parsem, Amina, Fontaine, Isoko, SPPDF, RCP na Maison Shalom.
Ndibi, mwishi wanjye utari kuragota. Nta mugorana ni umugabo. Ya mwitumye. Oya, ntibishoboka. Yuko nanira gute. Uramuhenda henda ukamuhutunu, ukamuyagira neza utunu twutugugu. Kandi na wewe nta byawe.
Buriya mesi byigwa ntiringora cyane. Gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari compliqué. Kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri.
Ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe. No shaba nyagumako. Ndiyo nda yakuwa ngivyimeza. Kuza naho. Zovugana kuri phone. Si sawa?
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika
Yo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yaraye yemeje burundu umushinga w'itegeko nshinga rishya. Abadepite bari mu nama rusange ejo uko ari 79 bose batoye uyu mushinga. Iyi nkuru turayikesha Asumuta Kaboyi.
Urugendo rwa rumaze amezi 5 inteko ishinga amategeko imitwe yombi iri muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga rwasojwe kuri uyu wa mbere. Abadepite 79 bari bitabiriye inteko rusange bose batoye umushinga w'itegeko nshinga warumaze iminsi ukorerwa ubugororangingo muri Sena y'u Rwanda. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Madamu Donatira Mukabarisa yavuze ko iki gikorwa kirangijwe mbere y'itariki bari barihaye. Yongeraho ko nk'inteko ishinga amategeko akazi kabo nk'abadepite bagasoje hasigaye akazi ka guverinoma.
Muzi ko harimo ingingo tumaze gutora zigomba kunyura muri referendumu. Icyo turi bukore rero turaza kubishyikiriza guverinoma kugira ngo hakorwe ibiteganywa n'amategeko kugira ngo hategurwe referendumu.
Ku ruhande rw'abadepite bari mu byishimo by'uko ibyo batumwe n'abaturage barenga 370,000 bandikiye inteko ishinga amategeko basaba ko yavugurura itegeko nshinga maze Perezida Paul Kagame agahabwa amahirwe yo kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda babigezeho. Depite Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko umurimo bahawe bawusoje ndetse ugasozwa wubahirije ibyifuzo by'abaturage.
Umukoro abaturage baduhaye turishimye, turanezerewe cyane kuba tushoboye kuwurangiza kandi tukawurangiza tunubahiriza ibyifuzo nyamukuru baduhaye, cyane cyane ko icyo bifuzaga ko ari uko ingingo ijana na rimwe yahinduka, kandi yarahindutse ikaba yemerera ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika uriho nyakubahwa Paul Kagame ashobora kwiyamamariza indi manda y'imyaka 7 ndetse n'izindi z'imyaka 2 z'imyaka 5 inshuro 2 ariko ibyo niwe ubigena.
Inteko ishoje umurimo wayo, komisiyo yashyizweho ngo yunganire inteko mu kuvugurura itegeko nshinga isigaje nayo imirimo mike ngo nayo isoze igikorwa yatumwe, harimo gukora raporo izashyikirizwa inteko ishinga amategeko imitwe yombi ndetse no kunoza imyandikire. Umutwe w'abadepite wemeje umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga nyuma y'uko wemejwe na Sena. Inzira igiye gukurikiraho ni uko uyu mushinga ugiye koherezwa kwa Minisitiri w'Intebe azawugeze ku nama y'abaminisitiri nayo isaba Perezida wa Repubulika kwemeza ko habaho kamarampaka no kugena itariki izaberaho. Hasigara umurimo w'abaturage muri referendumu, batora yego niyo bashyigikiye ku itegeko nshinga rivugururwa cyangwa batora oya ku batabishyigikiye. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ntango y'ikinyagihumbi gishasha, amakungu ahangana n'ivyicegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yise ibibazo bitagarukira ku mbibe kandi bidatora mu bo bigeramira. Amenyesha ko mu bice vyose vyo kw'isi, mu bihugu vyose vyaba binini canke bitoyi, intagondwa zirangwa n'ubwicanyi zigandagura abantu ziba ry'umutima zikongera zikigisha ivyiyumviro vy'iterabwoba. Icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken amenyesha ko ivyo vyatangajwe mu gihe c'inama ikomeye ijejwe kwirinda iterabwoba biciye mu vyerekeye indero yateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero, ubumenyi n'imico mu mfunyapfunyo UNESCO n'ibiro biserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iryo shirahamwe mu ikoraniro rusange ryayo rigira irya 38 ku cicaro caryo. Anthony Blinken yongera akavuga ko ikigwanisho bazokoresha muri urwo rugamba ari ikigwanisho kirengeye ibigwanisho abarangwa n'iterabwoba bafise, ikigwanisho abarangwa n'urwango canke kutihanganira abandi badashobora kugwanya. Ico kigwanisho akaba ari ivyerekeye indero n'ubumenyi. Mu majambo y'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe UNESCO Irina Bokova, nta kindi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi ngo zifise zitanga atari gusambura hamwe n'urwango, ngo amakungu ategerezwa kwishyura isunze imico n'ubumenyi. Intagondwa ngo zishyira imbere ubwoba n'urwango. Avuga ko amakungu ategerezwa kwishyura n'ubuhinga bwo kwimvira neza hamwe no kuganira hagati y'imico itandukanye. Ishyirahamwe UNESCO ifise programme yitwa Global Citizenship Education. Iyo programme ifasha gushyiraho uburyo bworohereza gusangira ivyiyumviro mu mwidegemvyo. Umugambi uronderwa gushikwako no guha inyigisho abakiri bato zifatiye kubahiriza agateka ka muntu, ubutungane bufatiye ku mibano, kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba n'igitsina. Mu kubakira kuri uwo mugambi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofata intambwe ikurikira mu gufasha gushyiraho uburyo uzotuma abantu birinda iterabwoba rirangwa n'ubwicanyi. Muguha abakiri bato inyigisho zifatiye kukubaha abandi ubutungane bufatiye ku mibano kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba canke igitsina kwimvira ibintu bizima wa makungu ashobora kugwanya ivyimviro vy'intagondwa mu gihe vyibonekeje.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato turaba dushoje iyi minota 30 y'amakuru, ariko Aloyizi Bigirimana agarutse kutwibutsa muri make ingingo z'ingenzi ziyagize.
Amakuru twabashikirije: igihugu cya Mariye jo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikigandaro cy'iminsi 3 cyo kugandarira abantu 19 bitavye Imana mu gitero cyagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru wa Bamako. Ibihugu vya Senegal, Mauritania na Guinea navyo nyene vyahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi cya Mali mu kugandara. Muri Kenya naho Papa Francisco, umwungere wa Ekleziya Katolika kw'isi yose, yitezwe mu rugendo muri ico gihugu ejo ku munsi wa gatatu, akihagera atekanya kuzocabonana na Perezida Uhuru Kenyatta mu minsi 3 azomarayo. Abuzobonana n'abarongoye amadini atandukanye, agirisha inkuka y'imisa muri kaminuza y'i Nairobi, aganire kandi n'ugwaruka rwahi Kenya. Papa Francisco azoca aja azova muri Kenya ku munsi wa gatanu acaja muri Uganda kwa mbere w'indwiza, naho acaja muri Republika Centrafrique. Muri Maroc naho abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko igihugu c'Ububirigi cabasavye kubafasha mu ruhigi barimwo go kurondera Salah Abdeslam, yagirizwa kuba ariwe ari kwisonga ry'abagavye ca gitero giheruka kuba i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Abdeslam bavuga ko yinjiye mu Ububirigi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero c'iterabwoba i Paris cabaye ku igenekezo cya 13 z'uku kwezi mu mwaka w'2015. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yemereye Ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa Eta Islamiste muri Syria. David Cameron yamenyesheje ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'Ubwongereza ko yo mwemerera mu ndwiza kwifatanya n'Ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege ku muhari wa Eta Islamiste. Mu gihugu cya Palestina naho umunye Palestina yaracumise imbugita abanyesirayeli babiri kuri station ya essence mu ntara ya West Bank ejo ku munsi wa mbere. Umwe muri abo banyesirayeli yaciye yitaba Imana ubwo nyene. Uwo munye Palestina nawe yaciye yaraswa n'inzego z'umutekano acarafa ejo nyene ku munsi wa mbere. Igipolisi cya Israel cyararashe umuyabaga w'umunyepalestina gikomeretsa uwundi inyuma yaho bari bahejeje gucumita umutama bakoresheje umukasi. Minisitiri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yamenyesheje ko hagiye gufatwa inkingo zo gusaka imiduga yose y'abanyepalestina, kandi ko bagiye gutandukanya amabarabara imiduga y'abanyepalestina bayiharire ivomice mu mabarabara yayo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.